SBS Radio.
Ndagushimiye wewe wifadikanije natwe kuri uno munsi. Nitwa Jean-Paul Amedenis gama kumazina, nkaba ndaguhaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uno munsi, aho tugiye kurabira hamwe rero ibijanye n'ubufasha bw'abana bataratangura amashuri mato mato muri Australia ariko babakeneye aho bagenda kwirigwa. Ivyo nazo bikaba bifise ico bisaba kugira uronke ubwo bufasha butangwa na leta hano mu gihugu cha Australia. Urafise urutonde rw'ivyo ugomba kuba ukwijije kugira ngo ubwo bufasha ubwemeregwe mbere bikanavana n'umushahara winjiza ku mwaka. Nitwa Jean-Paul Amede, kaze muri iki kiganiro ini SBS mu Kirundi.
sbs.com.au.
Kaze muri iki kiganiro rero nkuko narinda ibabwiye, uwitwa Sarah Gardina n'umuvyeyi w'abana batatu. Umwe akaba afise imyaka indwi, uwundi ine n'igice, hamwe n'umwana w'uruyoya afise amezi abiri. Gardina asanzwe yikorera utwiwe, yarabashije kuguma akora umwanya wose mu kiringo c'imyaka itandatu iheze, haciyemo amezi abiri gusa y'akaruhuko hagati y'umwana wa kabiri n'uwa gatatu. Uyo rero Gardina akaba yamenyesheje yuko ivyo vyose vyashobotse kubera serivisi zitandukanye za leta zifasha abavyeyi kwitwararika abana, bityo bikamuha amahirwe yo gukora amasaha amworohera. Eka twumvirize uko vyasiguwe. Narakoresheje izo serivisi zitandukanye. Sinakoresheje izo serivisi ku mwana wanje w'amezi abiri, ariko babiri ba mbere narazikoresheje mu kiringo kitari gito. Twarakoresheje uwurera abana yigenga ataha, uwo twabanye, co kimwe n'imiryango usanga irera abana, ibigo vyabigenewe hamwe n'ikigo KU kimenyereza abataratangura amashuri. Mu by'ukuri naragerageje byose bishoboka kubera yuko harimwo inyungu n'ubuhombe. Ndizera yuko atavera de, niyo mpamvu nize gukoresha ahatandukanye. Dr. Ross Baxter, umwungirizi mu kigo kijejwe indero ubumenyi hamwe n'ibikorwa, yagize ati hariho amahitamwo atandukanye abavyeyi bo muri Australia bashobora guhitamwo. Ibigo vyo kurera abana canke child care centers bizwi kandi nka center based day care nayo nimwe muzo bakoresha. Reka twumvirize uko vyasiguwe. Izi ni serivisi z'ibigo zemewe kandi zirekuriwe gutanga ivyigwa ku bumenyi, co kimwe no kwitaho abana. Rimwe rimwe usanga biba ngombwa yuko abana birigwayo kubera yuko usanga ivyo bigo vyuguruye kuva kare kandi bikugara amasaha akuze, bityo abantu bakabasha kuronka izo serivisi. Ayandi mahitamwo n'irerero ry'abana ribera mu miryango nk'uko vyasiguwe gukurikira. Turafise kandi n'amarerero akoregwa mu miryango. Mu bisanzwe n'uburyo bwo kurera abana ubarera akoresheje inzu asanzwe abamwo. Ivyo bisigura yuko utwara abana bawe mu nzu y'uwundi muntu asanzwe abarereramwo. Akenshi usanga ari abakenyezi, ariko atari bose ubatwara aho baba, gutyo abana bakaronka ububitaho. Hariho kandi no kwitwararika abana hanze y'amasaha asanzwe y'ishure. Ivyo bisigura yuko umwana abakeneye umwitwararika imbere canke inyuma y'amasaha yagenewe ishure. Akenshi bikaba ari kuva isaha 12 n'igice zo mu gatondo gushika igihe c'isaha 3 mu gatondo nyene, hama kandi uhereye igihe c'isaha 9 z'umuhingamo gushika isaha 12 hamwe no mu gihe c'akaruhuko. Muturere usanga ayo mahigwe ataboneka, hariho ivyo bita in-home care, aho naho akaba ari mu gihe uwitwararika umwana amusanga kumuhana mu muryango w'uwo mwana nyene. In-home care ibereye abasanzwe baba mu duce hatabonekamo serivisi zitwararika abana canke abatoroherezwa mu masaha y'akazi canke abana bafise umwitwarariko udasanzwe. Ubugira kandi n'ahantu abana birigwa imbere yuko batangura amashure mato mato nk'uko vyavuzwe na Dr. Baxter uku gukurikira. Turafise aho abana bategereje gutangura amashure mato mato birigwa kandi hitwa amazina atandukanye mu ntara zitandukanye. Akenshi biba bitegekanijwe yuko abana birigwayo imisi mike n'umwanya muto. Hamwe hamwe bizwi nka kinder, ahandi naho bakavyita preschool. Aho rero niho abana batangura gufata umurongo neza n'ibijanye n'ishuri hamwe na leta muri rusangi, intara hamwe n'ibisagara, kandi bose bagashigikira ubwo burezi. Twisunze ivyashikirijwe na Dr. Baxter, izi serivisi zose kiretse preschool, imyaka isabwa kugira umwana atangure kuronka uwo mwitwarariko uvana n'ingero umuryango ubishatse canke umerewe. Gardina we yavuze yuko kurungika abana biwe mu miryango isanzwe irera abana vyaramufashije cane mu gihe bari bamaze gucuka. Reka dukurikirane uko vyasiguwe. Nari nkeneye serivisi yitwararika abana bafise imyaka ibiri kandi aho nsanzwe mba ntibafise ibigo aho abana birirwa umunsi wose bari muri iyo myaka. Rero vyantumye ntangura kuronderera mu miryango kandi nashaka ahantu bakira abana bake kuko numva arivyo bifise inyungu kubera yuko hari hasanzwe hari abandi bana batatu kandi bose bari mu bigero bimwe. Aho kenshi usanga bitoroheye ni mu gihe uwitwararika usanga atamerewe neza canke umwe mu bana biwe bagwaye canke mu gihe bafasha karuhuko wasanga atahandi ufise kubatwara, ico gihe biba bigoye. Igihe abana biwe babiri bagira imyaka ibiri baciye batangura kugenda mu bigusanga birigwayo, hama igihe bakwiza imyaka itatu n'igice bagabanije imisi kugira ngo batangure kugenda mu kigo kibakira imbere yuko batangura amashuri mato mato. Gardina yavuze ati kubona abana biwe batangura preschool umwaka umwe mbere yuko batangura ishure ngo vyarafashije cane mu kubategurira ishure. Reka dusubire twumvirize. With the long daycare, they support the children from when they were 2 to. Aho hantu bagenda bakirigwayo bafasha abana kuva bagifise imyaka ibiri kugira ngo bashobore gutangura kumenya no gushikirana n'abandi bana. Ariko ubwo umwana agenda agera mu bigero vyo gutangura ishure, rimwe rimwe ucusanga batibona neza kuko bari hagati y'abana bakiri bato baba bari ngaho. Mu gihe ikigo KU baba bakuze gato, hama KU igaca yitwararika cyane cyane abakiri bato mbere yuko batangura ishure, gutyo bagashira ingufu mu kwigisha abana buca batangura kwiga, bakabigisha kwikukira no kubaha ubumenyi bukenewe kugira boroherwe gutangura ishure. KU ni kigo c'amashure ategura abana bakiri bato cigenga kitegamiye leta, gifise uburerero bw'abana co kimwe no gutegura abana bagiye gutangura amashure mato mato. KU ikaba ifise ibigo 150 muri Australia yose. Dr. Baxter yavuze ati muri Australia urutonde rw'ivyirwa vyingene abana biga rukwiye kudahinduka haba abari mu bigo vy'abana birirwayo canke abari mu bitamwaka. Reka dusubire dukurikirane uko vyasiguwe.
Commonwealth government and the states and territories have all worked together to say there should be certain things that
Leta ya Australia intara zayo hamwe n'ibisagara bose barashoboye gukorana hamwe baremeza yuko hariho ibintu umwana akwiye kwiga umwaka umwe imbere yuko atangura ishure bwite ku buryo bidakwiye gutandukana haba kubaja mu bigo bakirwayo canke n'abakiri mu bitamwaka canke abari mu birasi bibanziriza amashure mato mato. Birashoboka gutandukana gato mu gihe ufise umwana amara amasaha hagati ya 10 na 12 ku munsi kandi usanga hariho igice c'umunsi bariko bariga ibibategurira kuzotangura amashure. Muri rusangi abana bategerezwa kwiga amasaha 600 ku mwaka imbere yuko batangura ugo rutonde hama mu vyukuri n'amasaha 7 n'igice kundwi. Ubu uwo mukenyezi Gardina ngo aho umwana wiwe yirigwa mu mwaka w'imbere yuko atangura amashuri mato mato ngo vyaramworohera kandi bizimbutse kurusha aho umwana yagenda kwirigwa umunsi wose. Dr. Baxter iwe yagize ati hari impamvu zituma aho abana birigwa hazimba kurusha. Reka tumukurikirane. Impamvu amashure abanziriza mato mato azimba kurusha ay'abana bagenda bakirigwayo nuko imfashanyo itangwa na leta ifatira ku gaciro gakomeye umwana abanziriza amashure mato mato kandi yuko nk'ahantu hari ibigo usanga abana birigwayo umunsi wose mu vyukuri usanga uriha amasaha 12 mu bisanzwe nturihira ibigize uwo mwaka gusa ariko kandi usanga uriko urariha amasaha ari hagati ya 10 na 12 rimwe rimwe n'ibifungurwa urariha ibindi bintu. Dr. Baxter yavuze ati ibigo bifata abana bikabirwana inyuma y'amasaha asanzwe y'ishure imiryango usanga isigarana abana ikabarera nkaho bari kwimenyereza ku ishuri eka n'ibigo bitegura abana buca batangura amashuri mato mato ngo yose aronka imfashanyo itanzwe na leta nkuko yabisiguye ku gukurikira. Hamwe n'ibigo vyakira abana baba bitegurira gutangura amashuri mato mato twebwe nka leta duha uburyo intara ziba zitegura ibigo vyakira abo bana mu ntara ibindi bigo hamwe n'imiryango irera abana co kimwe n'ibigo vyakira abana inyuma amasaha y'ishure nabo turabaha imfashanyo ibasahiriza. Rero ivyo bigo birashobora gusaba amafaranga nk'akarorero dufate nk'amadorari 10 ku isaha ayo ashobora kuba ariyo dufatiye ko hama ayo leta igusahiriza yisunga ayo umuryango wawe winjiza. Dr. Baxter yavuze ati muri rusangi imfashanyo itangwa na leta iba yisununuye ku bantu usanga bahembwa amafaranga make. Reka dusubire tumukurikirane.
For example, if you earn less than about $70,000 a year, you
would nk'akarorero uhembwa amadorari ari munsi y'70,000 ku mwaka uba uri mu muce w'abantu baronswa imfashanyo nyinshi iyo nayo ikangana n'ibice 85% yayo worishe. Nk'ubu ikigo umwana wawe ajako kirihisha amadorari 10 twebwe tuzoriha ibice 85% bisigura yuko ari amadorari 8.5 ku isaha nawe ugacuriha amadorari 1.5. Mu yandi majambo usanzwe ufise umushahara ugwa menshi ushobora gusanga urihigwa ibice 30% na leta aho usanga twoba turiha amadorari 3 muri rya 10 ry'amadorari uriha ku isaha. leta isanzwe itanga ubufasha ku miryango usanga ifise icikora kiri muri ibi bikurikira nako kakaba ufise nk'akazi uri kurakurikirana inyigisho wiga canke ukora ibikorwa byo kwitanga canke ibindi bikorwa imbere yuko turangiza ino nkuru rero mumenye ko ngo vyoba vyiza ushize izina ry'umwana wawe ku rutonde rw'abarindiriye hakiri kare bishoboka kubera yuko ibigo bimwe bimwe usanga bifise izo ntonde bimaranye imyaka ishika kuri ibiri mwamenya kandi yuko kugira uronke ubwo bufasha bafashisha abana umuvyeyi canke ukurikirana umwana ategerezwa kuba afise ubwenegihugu bwa Australia canke yemerewe n'amategeko kuba muri Australia canke ari kuri visa ibimwemerera nk'iyo bita special category visa canke temporary protection visa nitwa Jean Paul Amedenis Gama ndabakengurukiye mwe mwese mwari kumwe natwe naho butaha bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelecharge application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya rigo sbs.com/au/radio app